Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 31 y'ukwezi kwa 12 mwaka 2019 muri kumuna ya Federica Nkurikije. Mu Burundi ku nshuro ya mbere amenshi abakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu ejo ku munsi wa mbere barumvirijwe mu ntara y'Icese imbere ya sentare nkuru intara ya Bubanza. Maître Clément Letayirakiza avuga ko izeye ko sentare izo bandika izeye
twasibwe bihagije turerekana icyo amategeko avuga. Turinzira rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza.
Iyo ni Maître Clément Letayirakiza. Inkuru kimwe n'inkuru igitigiri umurengera ca banyororo mu mabohero yo mu Rwanda. Inkuru y'urwaruka rw'abarundi ruba mu Rwanda rushobora kutaja mu ishuri umwaka uza kubera ubukene bw'uburyo, hamwe n'inkuru zerekeye amakenga impunzi z'abarundi umwe kampi ya Mutenderi mu gihugu ca Tanzania. Kujanye n'imfashanyo turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka twumve amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederike. Turahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abantu 18 barishwe mu gitero gishasha cabereye mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buramatari w'iyo ntara Donat Kibwana yaravyemeje, avuga ko ico gitero cyakozwe n'umuhari ADF urwanya leta ya Uganda mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere. Nta myerekano yamiriza ico gitero yatunganijwe mu gisagara ca Beni, aho abanyagihugu baho bakunze kwagiriza inteko za ONU kuba zitabakingira. Umuhari wa Al-Shabaab wariyemereye ko ari wo wagavye igitero cya bombe catezwe ku modokari ku munsi wa gatandatu Mogadisho cyahitanye abuzima bw'abantu 80, abandi 78 barakomereka. Umuvugizi wawo Ali Mohamed Lage azwi ku izina rya Ali Dere yabishikirije kuri radio ibegukira yitwa Radio Andalus. Ali Dere yavuze ko barondera gusangangura imodokari zarimwo abanyeturukiya hamwe n'abajejwe umutekano ba Somalia. Ali Dere yagiriza Turukiya guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba Somalia no kwigarurira ubutunzi bw'ico gihugu. Leta z'Ubumwe za Amerika yari isiguye ku gitero cy'indege yakoze ku munsi wa Mungu ku barwanyi bashikiwe na Irani bagwanira muri Iraki na Siria. Abategetsi ba Amerika bavuze ko bishye ku gitero cya rokete ku ikambi ya Iraki ku munsi wa gatanu cyahitanye umukozi w'igisirikare cya Amerika. Bemeza ko atankeka umuhari Kataeb Hezbollah ari we wabikoze. Amerika iragabisha ko ishobora gutera kandi naho abategetsi ba Iraki barakaye. Ibitero by'indege za Amerika byari bitumbereye ku bubiko bw'ibirwanisho by'umuhari Kataeb Hezbollah ahatangirwa amategeko ya gisirikare muri Iraki no mu buseruko bwa Siriya. Ibyo bitero byahitanye abantu 25, abandi batari bake barakomereka. Tukiri kuri Amerika, umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo ategekanye gufata urugendo muri iyi ndwi ruzomushikana mu gihugu cya Ukraine, igihugu cyabaye imbarutso y'amatohoza ku byaha byagirizwa Perezida Donald Trump. Pompeo azoshika i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ubwa mbere ku munsi wa gatanu imbere yo kugendera ibindi bihugu bitanu byo mu Buraya na Asia. Pompeo azobabaye umutegetsi wa Amerika ukwego go hejuru agende Ukraine no kuganira na Perezida Volodymyr Zelensky. Ivyo abategetsi bazoganira ntivyashizwe ahagaragara. Akaganuke ka Noeli Korea ya ruguru yemereye leta zumwe za Amerika gashobora kuzorungikwa kuko ico gihugu gisa nikiriko kirakora iterabwoba rya gisirikare mu kugabisha gutera misire kugira Amerika igikure kibihano nkuko abahinga babishikiriza. Amerika yarongereje ibikorwa byigendereza kuri Korea ya ruguru mu kurungika indege zigendereza ikirere kizinga rya Korea kugira bagenzure ibikorwa byose bya gisirikare ico gihugu gikora byobangamira umutekano. Umujye nama mu by'umutekano mu gihugu muri presidansi ya Leta Zunze za Amerika Robert O'Brien yashikirije ku munsi w'Imana ko Amerika yiteguye kugira ico ikoze mu gihe Korea ruguru yorungika akaganuke ka Noweri. Muri Afrika kandi sentare mu gihugu cya Sudani ejo ku munsi wa mbere yaraciriye urubanza rwo gufa abantu 27 bari mu nzego z'umutekano bagiriwe n'ivyaha byo kuboreza igufa hamwe no kwica umuntu yafunzwe yari mu bagize uruhara mu myiyerekano. Iyo myiyerekano yabaye mu ntango z'uyu mwaka yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir yatwaye ico gihugu mu gihe kirekire. Urupfu rw'uwo mugabo Ahmed Al-Kaire yari umwigisha rwashitse igihe yari mwibohero mu kwezi kwa kabiri nibwo kandi rwabaye inguvu rwahaye inguvu abanyagihugu zo kugarariza ubutegetsi bwa Perezida Bashir yahavuye akurwa ku butegetsi n'abasirikare. Urwo rubanza rwabaye ejo ku munsi wa mbere rushobora kunguruzwa nirwo rubanza rwa mbere rusomwe kwerekeye ubwicanyi bwabaye igihe cy'imyerekano yo kwiyamamaza yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Bashir al-Kaire yari yarahagaritswe ku genekezo rya 31 ukwezi kwa mbere hanyuma yitaba umuremyi haheze iminsi ibiri.
Urakoze ya Louise kumakuru uweje kudushikiriza. Tui utenishutimu nese kumuniko mwana wananya kumbiza iladi umuweju uja Amerika. Islami ya nila i Washington DC mkirundi mkiru wanda inghoza mkariri ka Afrika ili ya gaa unini. Kunchuwe ambele ya wamenisha makuru wane bikita makuru chigenga iwatu ejo kumusu ambele baru mvirijugwe muna HS imbele ya senare nguru inara ya buwanza bapfugiye mwo kuva bafatwa kuwa 22 ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Abo bamenyesha makuru baregwa ufashanya n'abashatsi guhungabanya umutekano w'igihugu. Inkuru ya Eloge Urikaneza umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Elize Harerimana na Terence Mozenzi bashitse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza bari mu myambaro y'icyatsi kibisi y'abanyororo mu Burundi batangiye kumvirizwa nk'igihe cy'isaha 5:20 z'agatondo. Umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bafatanywe kwa 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka we yarengutse yidegenza kuko sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye. Bagishika nkuko bari kuri sentare nkuru ya Bubanza babibwije urya Amerika abamenyesha makuru babonetse bakeye mu maso banaganira na bagenzi babo bari baje kubashyigikira no kubaremesha. Mu rukiko ko ari batanu uyu munsi umushyikiriza manda wa Repubulika yabasabiye igihano cy'umunyoro w'imyaka 15 no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo cy'imyaka 5. Nta byemezo byinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiranye n'undi umenyesha makuru mugenzi we basa n'abatebura. Naho muri ubwo butumwa bagiriza abakozi ba iwacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwa manza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bariko bamusaba kugica buze kugitero bari baroye gukora ku inkuru muri komine Musigati intara ya Bubanza. Abakozi b'ikinyamakuru iwacu bariko bunganirwa n'abashingwa manza batatu. Intayejeje gusasa umwe muri abo bashingwa manza Maitre Clemaret Yakiza yabwiye abamenyesha makuru bari bahari umwizera afise
kubura mu rubanza kwa umenyesha makuru bane umushoferi wabo twariko turaruburana mu Donido mu by'ukuri turiko turaraba ukuntu imburano zagenze twahawe umwanya ukwiye warano ngo intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose bamenyesha makuru n'umushoferi wabo barisigura natwe turabunganira mu by'amategeko hanyuma twasiguye bihagije turerekana icyo mateka avuga turizera rero yuko umucamanza azafata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye kutumushyikiriza amanza agiye ashyikiriza nibyo twasiguye twabonye ko sentare yanyuzwe nicyo gituma tuvuga tuti turafite icyizere gikomeye cyane ko azokweza
mundu weze umukuru w'igihugu yagarutse kuri dosiye y'amenyeshamakuru bayi wacu twisunze bwizwa nshingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka umucamanza mukuru nta burenganzira zafise bwo kwinjira mu rubanza rutaracika nico gituma twobasaba kurondera abavoka baburane rucike vuba nibatashima bazokunguruza muri ico gihe ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mba ndiko ndonona vya bindi bitubwigenge bw'ubutungane kandi amateka bitubuza twetuza kuza nk'umucamanza mukuru iyi manza zacitse atayungururizo rikihari niko president Pierre Nkurunziza yavuze yishura ku kibazo cy'umumenyesha makuru yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira nk'umucamanza mukuru umukuru w'igihugu yongeye ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyesha makuru bayi wacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bari bafatiwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ku muhingamo w'itariki ya 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka bari kwarondeye amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine ya Bubanza harimo Musigati ujuturuka muri Kivu y'umanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo umuharwanya leta ya Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo wahavuye wemanga ko babonetse bafite ibigwanisho ari abagwanyi babo igipolisi ariko catangaje ko bari bateye barabagizi ba nabi kandi ko bagera ku 14 bapfuye niho bakoresha zirafatwa imijyango itari mike y'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ihani y'ubwigenge bw'amenyesha makuru yariyamirije ifungwa ry'amenyesha makuru eka n'abanyepolitike mu bihugu bya rutura nk'abashinga amateka bumwe bwa buri ya 38 n'umwe mu bajejwe ibibazo bya Afrika muri Kongere ya Amerika niko kubuko ariko nubwo biruko kuri uyu wa mbere nta baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu babonetse bubanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe hari imanza z'abamenyesha makuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo baja kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara y'ibihugu gihana na Tanzania intumwa z'amambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro by'igisata cya ONU kigeri wateye akazi na muntu zyatekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka 24 neza bimaze bikorera mu Burundi zarajayo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Urwego rw'igihugu rushinzwe abanyororo n'abagororwa mu Rwanda ruvuga ko urwego rukagerageza kurondera umuti w'icyo kibazo ni mu kiganiro bahaye amenyesha makuru kuri uyu wa mbere Eric Bagirubusa yarakurikiranye icyo kiganiro
Kimwe mu bibazo bikunze kuvugwa mu bihe bitandukanye ko byugarije amagereza mu Rwanda ni ikijyanye n'ubucucike bw'abanyururu mu magereza. Iki kibazo na n'ubu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruremeza ko kigihari ariko ngo rufatanyije n'inzego bwite za leta ikibazo kiragenda gikemuka. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda mu kiganiro rwa hayitangaza makuru kuri uyu wa mbere rwavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego bagerageza kwagura inyubako zifungiwemo abanyururu ariko ngo biboneka ko bidatanga igisubizo kirambye ku kibazo gihari komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa General George Rwigamba avuga ko hari izindi ngamba zo guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza muri zo ngo harimo no kwigisha abanyarwanda bakareka gukomeza gukora ibyaha
gusa hari ibindi bitekerezwa birimo gutanga imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi abantu bagafungurwa by'agateganyo biteganywa n'inkiko ibyo ngibyo nta ntambwe ari netwego n'ibyarasiye igihano nsimbura gifungo mu itegeko hashyizweho yuko n'abantu ngira ngo bazajya batanga za fayini bituma umuntu atanga amande kurusha kujya mu gufungwa nibimara kunozwa bizakurikirwa
General Rwigamba yanavuze ko mu gukomeza guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza mu Rwanda urwego kuri rufatanyije na Ministeri y'Ubutabera bari mu mushinga utaranozwa wo gukoresha udukomo dukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bazajya bambika abakekwaho ibyaha cyangwa bo byamaze guhama ku buryo uwazaba akambaye aho hazaba ari hose hazaba hazwi mu magereza haravuga ikibazo cy'ubucucike bw'abahafungiwe mu gihe n'umubare w'abacungagereza babarindira umutekano na ukiri yanga byose buhoro buhoro ngo bazagenda babibonera umuti General Rwigamba
abacungagereza nk'uko mubizi baracyari gake bafite abagera ku 2400 barengaho gake igihe bacunga abagororwa bagera ku 74 murumva yuko iyo resho ikiri hasi iyo turebye resho dusanga turi ariko turakora ku buryo mu gihe kiri imbere uriya mubare ushobora kugabanyuka kubera yuko aho mwabonye twashiyeho ishuri byigisha abatunga gereza kandi na leta ikabiduteramo inkunga ikaduhagije yo kongera abakozi ubu turimo turahugura abakozi bashya bagera kuri 600 baziyongera kuri bari abandi dufite ku buryo umubare w'umucunga gereza ku bagororwa uzabaho mutoya
kugeza ubu mu magereza yose uko ari 13 mu gihugu harabarurwa abafungwa n'abagororwa bagera mu 74,000 barindirwa umutekano n'abacunga gereza basaga 2,400 bivuze ko mu mibare itangwa n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko byibura umucunga gereza umwe arinda abafungwa 30 mu gihe byibura mu bipimo mpuzamahanga umucunga gereza umwe akuye kubarinda abafungwa bari hagati y'abarindwi n'icumi u Rwanda narwo rukavuga ko byibura mu minsi iri imbere rwazaba ruri ku mucunga gereza umwe arinda byibura abafungwa 20 ku bibazo by'abahuzi ibitsina babisangiye bizwi nk'ubutinganyi bwakunze kuvugwa mu magereza urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruratangaza ko rwasanze hari bamwe bageraga mu magereza bakabaho basa n'abafite ubuzima bwihariye urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruvuga ko mu kugerageza gukemura iki kibazo rwahisemo kujya rububakira bakarara mu gihogere ku buryo ntawe ugira umwihariko udasanzwe naho kubijyanye n'iyicarubozo rikunze kuvugwa mu magereza urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatsembeye abanyamakuru ko bitabaho umwe mu bakunze kuvuga ko kubitwa muri gereza bikabije ni umunyamakuru Uganda Robert Mugabe urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rwavuze ko nta wakora iyicarubozo uwo ari we wese muri gereza rukavuga ko wamenyekana muri ibyo bikorwa yabihanirwa gusa ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye yakunze guhabwa amakuru n'abafungwa ndetse n'imiryango yabo ko bakorerwa iyicarubozo muri gereza na cyane cyane muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere abanyururu batoroka ababishinzwe barabarura 3 batorotse muri uyu mwaka wa 2019 bikarangira bamwe muri bo bishwe barashwe muri uwo mugambi wo gutoroka haranabarurwa abandi barindwi bari mu mirimo nsimbura gifungwa izwi nka tije bagatoroka ariko 3 ngo bakaza kugarurwa n'inzego z'umutekano bagira ubusajwi rya Amerika ikigali
abantu bashika ku 1,370,000 impunzi z'abarundi nibo batagira uburyo bwo gutangura ishure mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda mu ntango z'umwaka uza w'2020 ibyo bitiri bitangwa n'abaserukira zo mpunzi nyuma y'amatohoza baherutse gukora n'inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umushyaka bakuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda
kugira ngo akamo k'impunzi kagire nguvu maze ijwi ryabo naryo rishike kure abaserukira impunzi z'abarundi mu bice bitandukanye by'u Rwanda bagiye hamwe bagirurana n'ibise College des représentants des réfugiés burundais CREB mu mfonyapfunyo y'igifaransa mu rwandiko rwabo babwira bagira neza hamwe n'abarundi baba mu makungu muri diaspora ko muri iminsi mikuru irangiza umwaka bo kwibuka bagacikisha ko utwo bafashisha abana b'impunzi batiga canke bahevye amashuri kubera kubura uburyo ubwo runani mu matohoza ruherutse gukora gwaharuye abanyeshuri barenga 1,370 bakeneye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga n'ibikoresho by'ishure muri abo harimo abarenga 450 bo mu mashuri mato hafi 250 bo mu mashuri yisumbuye hamwe n'ababa 700 bo muri za kaminuza atagikozwe abo baserukira impunzi z'abarundi ikigali mu turere twa Huye Muhanga Rubavu Bugesera no mu nkambi ya Mahama bavuga ko ubwo rwaruka rwose rutazohunyuza ikirenge mu ishure kubera ubukene buri mu miryango yabo Patrice Ntadohoka atwara urwo runani agaserukira n'impunzi ziba ikigali atanga akarorero ko muri uyu mwaka w'ishuri uheze w'2019 abana hafi 500 bahevye ishuri kubera ubukene
tumaze iminsi twiyumvira ingene abanyeshuri b'impunzi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda bafashwa bakiga ni naryo itangazo mwabonye twashoboye gusinya tugakwiragiza mu bagenzi inshuti n'abagenzi ngo turabe ko bafasha hanyuma ku kibazo mwambajije cyerekeye abana boba batakiga hariho 36 bahebye kwiga rwose kubera babuze amafaranga y'ishure akaba n'abandi 69 batashe badahawe amanota kubera guherana aho ni mu kuzerekeye abiga mu mashuri makuru bari mu ndaro cyane cyane hakaba kandi n'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye bashika 341 bahebye kubera kubura uburyo bwo kwishura.
Icyo kibazo kiraraje shinga abavyeyi batari bake nk'uyu aba mu karere ka Huye asaba ko akamo kabo kokumvigwa kugira ngo abana babo ntibaheba amashure.
Bariho nyene cyane bagiye guheba amashure, par exemple nk'abana babo Alliance bisaba amafaranga menshi, hari iyo umuntu atabatakintu na kimwe akora uba wicaye mu rugo canke nubwo ubukura akanuka ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara ntiyovanwa amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose, no kuvuga ngo hari abana benshi nyene batazora ku mashuri bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha.
Unawe afise abana biga mu mashuri yisumbuye asabishiramo impoza makungu hashtag gita impunzi kwibuka n'abahungiye mu bisagara kuko nabo nyene ari bantawo nikora.
Abana biragoye cyane ko tubaronka ko turi impunzi kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye kose kubera nko twe turi ngahanye twitwa ko turi aba impunzi zo mu muji hase nta kintu ifasha n'imiburiburi umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervale y'umwana akatwishura n'amakaye no uniforme y'umwana n'ukuri mwamukoze mugerageje mukatondera udute intunga.
Vincent Sabira wo mu rugo runani club rw'abaserukira impunzi z'abarundi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda avuga ko uwo rwaruka ari bwo Burundi bwejo kandi ko ari bwo ruzokubaka igihugu. Kuri we gufasha abo bana kwiga ni nko kubaka igihugu.
Hari habusanga tamikoro, hari habanusanga bari mpfuvyi, ababa mpfuvyi kubera magume turimwo, turashora kubona abana bamwe mu kirundi tufategira chefo cha ruguru no kuvuga ngo niyo babayinga ugasanga batsindaro ku misanira by'imiryango y'abanyarwanda cyangwa ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe cyangwa nyina we bari bazinanye Burundi ariko ugasanga nk'umuvyeyi ntakiriho. Aha rero dutera kamo umugira neza wese yumva ko hari icyo yofasha abana nuko twamye tuvuka kuva na kera narindi burya ni bo Burundi bwejo. Aha turi ngaha twifuza igihugu cyiza mugabo bizova mu bikorwa byiza twakoze haba ngaha canke mu ndero twahaye abana. Ibi abana baca ubwenge igihugu cyubakwa n'incabwenge. Ikirundi barabivuga ati isorosore gwirija uwozana ijana undi akazana amajana abiri ahikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose. Urabona nk'umubyeyi afise nk'abana nka batatu bagomba kurungika muri interna ku gice kimwe ugasanga bari kwa mwaka nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu naho yoba yarashoboye kuba zarafundikanye agashobora kurya agashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi. Iyo haje ikintu kimusaba amafaranga nk'ayabonekeye rimwe ku by'ukuri n'ibintu bigoye.
Amafaranga akenewe yose hamwe yababa imiliyoni amajana umunani na mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda n'ayarenga ibihumbi amajana icenda na bibiri vy'amadolari y'Amerika. Ikigega co kwegeranya izo mfashanyo carashizweho mu bajejwe kugikurikirana harimo n'abarundi baba mu makungu muri diaspora. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikampi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania ziridogera mwe mu mashyirahamwe atoratoranya mu gutanga imfashanyo. Ni mu gihe abandi bidoga yuko batabona n'abo batura ingwari zabo mu micungaro batuyemo. Umwishi wa kuri Amerika muri Tanzania James Jovina yagendeye iyo kampi ya Mutenderi.
Bamwe mu bahaye ikiganiro cy'Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfasha bona bamwe mu bo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo. Amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi, ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro cy'Amerika.
Ukabona umuntu mu bana araje azanye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana kandi kandi mwahunze cy'umwahunze ari kimwe kandi mwaje hamwe ye kugira ngo wewe aronke jembo kumwanya wose namba ndingaha aje kubataje ngo basasume basi bamenye ngo yaba banyu bafitanye kuko ubona umuntu araja n'urupagaso rero icyo rero byari cyatwabaje kose cyane rwose kuko ari mu kitubaritse
umuntu abone wo mwishyira hamwe ndamwana kete nkariya kiye kumubaza naho waje ngo sihora mu yopiraje ngo cende mu yopiraje n'iyi n'iyi ngo genda mu yopiraje yiwanje ukazisanga baharenga n'ihero ukazisanga cyane nkari ya kuntango yopiraje na uri hakati ukasanga yopiraje yizungutse muga uri hakati mushiki tereke na uzi byo kuvuga ati ivyombo ubu bamwe bamwe ari abagize imana bararonka mwe mwe mashira mwe yandi bamwe barose dusafuri ya kitwa kwitwa ivyombo
kuronka ivyombo tuheruka tucinjira kandi abo se rwo baronka izo fashanyo se kinigera ndonka ari nkabandi bo bonye ko twese turi impunzi hadufasha twese
ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashira hamwe baza kubaza bakabwirwa yuko wasohoye mu biro ari waronswe ibintu ibyo bikabatera makenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa
natwe icyo kimwe cyose kije twaza turakyongera hamwe bakayaguza baratoratoranya baturatoranya ugasanga umwe baramusanura undi baramukacho bakubwira ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo kubiro ngo kwiyandikisha bagusanuri abantu bagire cyo cyose ntawe ntawe tuzi ntibararika ngo tumenye abantu twaje kwitura ntawe tuzi yego kwere
no kuba uritagira abo rituri ngo urane bifanga hari abantu bagezwe ngo amashyira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka bacha hose bakumbiza ikibazo umuntu agenda akabeshikiriza ati umuntu kanaka kusingwane dinizi mugane kukwifuza umuntu wo turi bazukamubura
baraza bagatoranya kubona ujya bamushyiriye ko ihema baragiye none biva kubukitwe wewe ujya rero icyo kibazo dufise tubona menga twenti bayo nk'abandi ntibakibuze baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi
kubera umwidogo mwinshi uri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu minsi iheze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afashe impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi
kuhusiana na mashirika baadhi ya mashirika kupatiwa waadilifu
turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe kubera hari amakuru tw'amatwaro nse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba aribo baca babitwara iyo ngorane ikakiza na mwidogo mwinshi mu mpunzi dukeneye kubona ivyo bibanda makuru
wakimbizi lakini baadhi ya wafurushi katika mashirika mbalimbali wamekuwa wakihusishwa na uzoro
mu bitege bitangwa na HCR inkambi ya Mutenderi yahungiyemo impunzi zirenga gato 25,000 muri iyo nkambi hasigayemo impunzi 33,000 zigize amazone 10 n'amavilaji 79 kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ijwi rya Amerika
juti mwese mukundira radio ijwi rya Amerika iganira twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwo ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikije na Aloisa Bigirimana mwakoze kutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza turabifurije kandi mwaka mushasha muhire buca utangura mana uri hehe ndakwiture abanje kwaye abawe bagwaye masu nkize matutukize
chavarundi batira barari sara bakayirigwa kanda tanje zivuze kubanye mumere nka yuda mumere nka yuda ya butura subira wire kanye Tattoo, but I tell you, I don't give a key. Tattoo,